Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ntivyari biherutse mu nkino zitunganijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ariko mu minsi iheze abarorerezi baratanye mu mitwe. Umwe muri bo arakomereka cyane inyuma y'urukino rwahuje Bumamuru na Flambeau du Centre ku kibuga cyo mu Cibitoke. Byavuye kuki iyo ngendo yotuzwa gute? Nivyo tuganira mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa 19 Kigarama mu 2020. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kuri uwa kane Jean Dominique Nzobibaza arongoye abarorerezi b'umugwi Bumamuru yarafashwe arafungwa mu gasho k'igipolisi muri komine Buganda. Amakuru twakuye mu gipolisi cy'Inyamiramabi aho mu Cibitoke yavuga ko ariko aragigwa ko amatohoza kubijyanye n'intureka zatewe n'abarorerezi inyuma y'urukino rwahuje umugwi wo mu Cibitoke Bumamuru n'umugwi w'Igitega Flambeau du Centre. Ingwano zabaye inyuma y'ugo rukino gwarangiye Bumamuru ifise ibitsindo bibiri kuri kimwe cya Flambeau du Centre zatumye umwe mu barorezi b'umugwi Flambeau du Centre akomereka ku mutwe. Abari bahari bakavuga ko yakomerekejwe n'amabuye yatewe n'abarorerezi kuri uwo munsi hari ku igenekerezo rya 13 Kigarama. Bamwe mu barorezi b'umupira w'amaguru mu Burundi babajijwe na Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance baragize icyo bavuga inyuma y'ifungwa ry'uwarongoye abarorerezi bo mu gwi Bumamuru wo mu Cibitoke.
Bo je nka je nk'umufana ndiko nangerageje kuraba birashika sinibaza yuko yoba yapfunzwe nyine Prodobo, ndibaza yuko bashobora kuba bariko bakora amatohoza kugira barabe ikintu nyamukuru cyaba cyarakwedze zijya mvururu z'abafana ba Bumamuru n'abafana ba Flambeau du Centre. Sinzi uko mugerageje kuraba kenshi na kenshi iyo abantu bashamiranye barakunda kurondera umushefu kugira wenyene agerageze gutanga nk'umuco kubiba byabaye nyimba n'imitwarire mibi y'abafana rongoye cyane ari nko kwishure naho barakunze gufata direge kugira aze gusigura iby'abanyeshuri bashobora kuba barakoze. Nibaza ukazu habonetse abati ako kajagari zo mvururu uwo mukuru w'abafana akaba atarimo kibaza ko mwanya n'umwanya umukuru w'abafana ba Bumamuru ashobora kurekurwa.
Hari gihe baba batwaye n'agashavu kubera bivanye no kungena umuntu yamanifesi ya yari yagise bivanye n'agashavu yoba yari afise mu gihe yoba yari kararenganywa cyangwa abarongo yari kararenganya usanga yavuze amajambo yo gucyoza cyangwa yo kuvuga nabi baca baterwa n'agashavu n'abasha baramufata n'ahandi hoho izonye sivyo vyari bikuru kumufunga ahubwo vyoba vyiza ari uko bagiye hamwe bakabitorera umuti.
Mu ntango z'iyindwi ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarafashe ingingo y'ukugara ikibuga Urunani cyaho muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke cyabereyemwo izo ntureka. Ishirahamwe FFB rikavuga ko hampande y'ugukomerekanya abarorerezi b'umugwi Bumamuru ngo barakubaguye abamenyeshamakuru bongera binjira mu kibuga. Bamwe mu bari bitavye ugo rukino bavuga ko icyuka kitari kimeze neza kuva rugitangura bifatiye cyane cyane mu kwagirizanya uburozi bivuye ku mazi yagiye arasukwa mu nzira abakinyi baciyemo mbere no mu kibuga. Ariko umwe mu bari bahari yatubwiye ko abarorerezi ba Bumamuru bari basanganywa gashavu kingene bafashwe nabi mu rukino rwari rwabereye mu Kayanza indwi imwe imbere y'ugogo mu Cibitoke. Icyo gihe ngo abarorerezi ba Kayanza United babafashe nabi ngo barasohoye bamwe muri bo hanze y'ikibuga urukino rutarahera harimo n'urongoye abo barorerezi. Umumenyeshamakuru w'inkino Desire Hatungimana avuga ko iyo nyifato y'abarorerezi ari iyo gutuzwa.
Ivyabaye mu Cibitoke ni ibintu byo gutera ibyatsi, ibintu byo gutera ibyatsi aho abantu bakomereka bakamarasa agaseseka ngo abantu baratsinzwe ngo abantu bibwe ngo abantu bigenze kunuko nuko ni ibintu byo gutera ibyatsi bikomeye cyane ari nacyo gituma twosaba banyene imigwi mu bisanzwe bafise uruhare rukomeye cyane kwigisha abakunzi babo yuko haburana babiri hagatsinda umwe. Iyo rero abakunzi b'umugwi amaze kumenya ivyo bakabishyira mu mutwe umugwi wamaze gutsindwa nta nduru zihaba kuko bamaze kubategura ariko iyo wabwiye abantu ati umugwi wacu ushaka gutsindwa iwacu iyo bishitse bagatsindwa ibarandira cyo gituma rero barongoye imigwi bafise uruhara rukomeye cyane rwose bwo kwigisha abo barongoye guhera ku bakinyi abakinyi bobo habari amategeko akaze cyane abagenga aho mbere ushaka guhagarika Burundi iyo ugiye kugwana hanyuma abarorezi nabo nyene mu bisanzwe bikomerekeje umuntu uno murorerezi hari amategeko aguhana amategeko y'umupira arahari hakaba n'amategeko y'igihugu nico bituma rero twosaba barongoye imigwi kwigisha abo barongoye tugasaba ishyira mu gipira amaguru mu Burundi guhana bimwe bikomeye cyane abigenjeje uko
akaba ari no ngaha ikigabane ku isoko kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.